Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Jewedia nani na hazwe ikaze nchuti bakunze mu biganiro hejo ya Amerika ribafitiye muri kano kanya
nari ngaho abaca baradukubita ngaho abaca bagenda utwimbira ikino ginyuma ngo baduhambe inyandwi nyine yafashe aratwimbira ikinogo.
Aka ni kamwe mu twana tubiri two muri commune Mpanda y'intara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi kavuga ingene barusimvye nyuma yaho bahatswe guhambwa babona bagirizwa kwiba ibigori. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndabacire ku masonga ndababwira muri make ko umushikiranganje mukuru wa Ethiopia yatangaje kuri no wa mbere ko abanyerura 528 bari bafunzwe bagirizwa kugumuka biyamiriza leta bashobora kwezwa hama bakari kugwa kuri no wa gatatu. Umushikiriza manza mukuru wa Ethiopia yavuze ariko ko iyo ngingo itega abamaze gucigwa imanza banshi muri abo banyororo bahagaritswe bagirizwa iterabwoba mu myerekano y'iyamiriza leta yatanguriye mu ntara ya Oromia mu mpera za 2015 mu nyuma ikwiragira no mu bindi bice by'igihugu. Mu ndwi iheze umushikiranganje wa mbere yatangaje ko leta ishobora kurekura gitigirikana kaca abanyororo ariko raporo zerekanye ko abapfunga ibi bya politike basubijweyo. Amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu akavuga ko abapfunga ibi bya politike baharu kwa mu 2004 bakiri mu mabohero muri Ethiopia. Abimukira bashika kuri batandatu baratowe ibiziga ku nkengera z'amazinga ya Canary muri Espagne. Ivyo byatangajwe n'igipolisi ca Espagne kuri no wa mbere. Ibiziga bitanu byatowe muri bwo bwato ku musenyi wahitwa Costa, ikibanza gihurumbirwa n'abamukera rugendo. Uwundi umwe yatowe n'igipolisi gicungera inkengera z'amazi yaciye apfa mu nyuma. Abimukira 18 bivugwa ko bari muri ubwo bwato nyene barashoboye gushika ku musenyi ari bazima. Mu nyuma batorwa n'igipolisi. Ishiramwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryasohoye icegeranyo kivuga ko impunzi n'abimukira bashika ku 176 bapfuye mu isi 10 ya mbere yatanguriye uyu mwaka bariko bajabuka ibahari Mediterane bava muri Libya bagana mu Butaliyano. OIM ivuga kandi ko benshi mu bakorewe mu barokowe muri Antunga bava muri Gambia, Senegal, Sudan, Mali na Nigeria, abandi bava muri Bangladesh na Pakistan. Ugutana mu mitwe gukomeye hagati y'abasirikare ba leta ya Libya hamwe n'abayirwanya ku kibuga c'indege mpuzamakungu kwahitanye abantu 20 abandi barenga 60 barakomereka. Hari ejo ikibuga c'indege c'Imitiga Tripoli cari cugawe ku munsi wa mbere, gushika ubu ntibiramenyekana igihe kizosubira kugururirwa. Leta ya Libya yemewe n'amakungu ivuga ko muri ico kibuga c'indege cari gifungiwemo abantu barenga ku 2500 bagirizwa ivyaha bitandukanye. Leta igasigura ko ico gitero cari kigamije kubohoza abakora iterabwoba b'imihari ya leta ya Islam na Al-Qaeda hamwe nabo mu yindi mihari bari bahapfungiwe. Nta muhari n'umwe uremanga ko ari we wagavye ico gitero, kandi n'igitigiri c'abakomeretse canke bahapfiriye ntikiramenyekana neza ico bikoze. Libya twokwibutsa ko ari igihugu cinjiye mu ruhagara rwa politike n'ibihe by'ubutunzi bigoye kuvaho Muammar Gaddafi yiciwe mu mwaka wa 2011. Radio ya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 90 na FM 95 n'ibice biri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca kuri rwa internet yacu ariyo w'istatu akaburungu radio yacu vewa.com no kuri rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze incuti bakunzi twanze tunyarukire muri commune ya Mpanda mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi havuga utwana tubiri duto twari twimbiwe ibinogongo duhambwe mwo babona tubona imana irakinga ku munsi wa Mungu abo bana bari bagirijwe kwiba ibigori ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Fidelite ishatse
turi kumwe na Patiri Arcade Nitunga ajeje gutumwa bugwaruka muri diocese ya Bujumbura Patiri Arcade turabakiri
murakoze cyane ndaramukije bose bariko baratwumviriza
twakire kandi LH Aruna Nkunduwiga
muradutunga twari tubabwiye inkuru rero y'abana babiri bahambwe babona imana irakinga ntaco babakorera abatabaye abana babiri nabo mu ntara ya Bubanza commune n'impanda mu gihugu cy'u Burundi icabo bana bahowe ngo buba bari bashatse kwiba ibigori mu mirima umenyesha makuru wacu Fidelite ishatse niwe yaduteguriye ino nkuru
Ari
zane
yabahamze maguru mu cene. Aho sanga bari bacimba. Oya. Aya cye yarabajyamye cye acakurira kugera. Hari umasaha yo kumugoroba kuri w'Imana. Ivyo binogo byari bifuriye yamara akavuga shasha niho kerekana aho byari biherereye mu kigo curugo rw'abahambye umwe muri bo yitwa Jide Bigirimana turi kumwe
nari ngaho abaca baradukubita ngaho baca bagenda utwimbira ikinogo inyuma ngo baduhambe ni nyandwi nyine yafashe aratwimbira ikinogo nyandwi nyine niwe yacancindagira nanje nace numva mu maguru hacindagira yari yambashatse aradukubita ku maguru
yakuboshe n'iki
Namwe n'umusegatera.
Abo bana bari munsi y'imyaka 10. Umwe yarafuriwe gushika mu ikiriza, uwundi nawe gushika mu izosi. Abanyagihugu ba mu cungaro yaho hahambye. Abo bana batumesheje ko abo bana batabawe n'umuntu ariko yarengana munsi y'urugo yaho bari bahambye, hanyuma yumva amaborogo n'uko gucaza kubakuraho. Abanyagihugu nyene babandanya bavuga yuko uyu yabatabaye asanzwe warongoye umuryango utabara imbabare Croix Rouge muri ako gacimbiri ubusumo bw'ibigori mu mirima nibwo bwakweze ibyo bihano
mwari mwizi ibigori
eh
mwivye binga
cyari bikenye navyo twaharuye
yashika cumi
ni goti yuwa undi mwana yavuze tubishire twaciye tugenda kubishora
mwabishoya nga
Amajana tano nari shonje kwase tugenda kujya mu restaurant
nitwashobye kuronka abavyeyi babo bana kugira bagire ico bayivuze ko uyo yagirizwa guhamba abo bana wewe yitwa Nyandwi Elias kiretse ko ari nyene kwibwa asanzwe afise amabanga jejwe muri ako gacimbiri aho twaganiriye babazwa nuko ari we yubahutse guhamba abo bana babona
ahari amatati ntibahaza birababaje kubona umwana hanyuye ikigori ari wabaza gufata ngo bahambe umvize mbonya kwezi tumariye iki kigori bamuhambe mugabo ucesha maraso ntacho bamuvugisha
none uyu muntu nyanzwi ajejwe iki
ngo numukuru w'imbonera kure
uvuga ngo canke n'ivyuzi
nivyo nzi nyandwi numukuru w'imbonera kure we yari kuza kubangurukanya ari gutunganyiza abantu mu mutekano atenze gukora ico canke iki
yari gutuma rihisha ako agirinda gukora maraso nka rega no gupfa nkuko guhamba umuntu abana ati imba mwigere agashira abana bakagegwa ngaha ntumutse yuko numuntu mukuhema ahema ashe munda ariyo nayo nyanigira abana bakanigwa bagasubira numubabaro numubabara hakugicumi dufise wababyeyi twe tuko turavyara mbebe abo ko babafite nitwabafatira amakosa twoca tubagira nkuko
twamurondeye uyu Nyandwi Elias ariko ntitwashoboye kumuronka hari inkuru zivuga ko yaciye ahunga kugira ngo ntafatwe abajeje umutekano kukaba nkako mu ijoro rya kera rije umutekano nkuko abanyagihugu bayibonye babitwiganiye baraje kumurondera iwe baramubura hagataho urongoye gacimbiri Nyamabere yashikirije ko umwe mu bavyeyi babo bana ariko arondegwa kumva z'amatohoza kuko ari we yoba yaratanze uruhusha gukubahamba uwo mukuru w'agacimbiri ashikiriza ko uyo mukuru w'imbonerakure yabahamvye akwiye kubogozwa mu mabanga. Savyimana Telesfor.
Twebwe kwibara yarayakoze vraiment hamwe twamubona nk'abajejwe ntaro twamuhana bimwe bivuye ku mutima naho yoboneka atosubira kuja mwayo mabanga kubera uko ibyakora atari byiza bidahimbara abanyagihugu iyo bari katokisha urwego kandi atokisha na leta ku bwanje nibaza ko hoje umuntu adatwaza igikenye kandi adatwaza umukazi.
Aba bana bahambwe bagize kabiri inyuma y'abandi bana babiri bo mu ntera ya Gitega umwaka uheze baciye ibikonjo bahogwa kwiba mu mirima. Abahamya gato akazi na muntu bariyamiriza be n'ivyo bihano bitindenza rugero kwisine ntahe numesha makuru mukukuru kyamenyekanye cyane wiganyiro vy'abana ubunakaba afasha kugita ico bana mu barabara twamwa kuri ku telefone.
Abavyeyi nimba nabi cyane kubera yuko abo bana baba bize ivyo bigori niba bakwiye guhabwa igihano nk'ico. Umwana si umwe, umwana ni uw'igihugu. Cozira kitagirizwa rero yuko abana agateka kabo kagahohoterwa. Ngasaba cyane yuko ababijejwe bose bokora kugira ngo agateka k'umwana kubahiriza. Twese ababyeyi twese tugere hasi twanke yuko ivyo bintu bibandanye.
Muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza, Fidelite Shatse, ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ko ndumirongeje.
Hano turi kuri radio ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh.
Eh.
Namwe bwa muri he?
Ku ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri baraheze mu baziri n'ihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Umwanya w'ikiganiro cy'abanyedini uno munsi rero turagaruka ku ruhara rw'abanyedini mu kurwanya ikiza cya ruhonyanganda sida runani rw'amashyirahamwe yitaho kurwanya sida mu Burundi. Aho ni mu gihe rubona ko bigoye ko leta ishika ku ihangiro yihaye ry'uko iyo ndwara itazoba iratuzwa muri 2030. Ni mu gihe amadini n'amasengero adahuriza ku buryo bwo kwikingira hamwe n'ayo mashyirahamwe kandi ariyo yegereye igitigiri kinini cy'urwaruka. Umwisha makuru wacu Bujumbura Diane Ndose ni waremesheje ikiganiro cuno munsi.
Turi kumwe na Patiri Arcade Nitunga ajeje gutumwa bugwaruka muri diocese ya Bujumbura. Patiri Arcade turabakiri.
Murakoze cyane ndaramukije bose bariko baratwumviriza.
Twakire kandi LH Aruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwe bwe turabakiriye.
Murakoze ku butumire ndamutse bo turi kumwe ndamutse n'abatwumviriza.
Twakire kandi turamutse na Eric Sengiyumva ajeje kumenyesha ibikorwa mu runani rw'amashyirahamwe agwanyikiza cha sida ABES mu Burundi.
Ndabaramukije nange ndamutsa aba kwa twumviriza none ndabifuriza umwaka mwiza uzira umugera wa sida.
Ego twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku ruhara rw'abarongo ya masengero n'amadini mu kugwanya ikiza cha sida mu gwaruka. Reka dutangure duhe ijambo Patiri Arcade Nitunga mwigisha gute gwaruka kugwanya ico kiza cha sida kugira ngo ashobore kucirinda.
Murakoze cyane. Twese turabizi ko umugera wa sida ari kimwe mu bihanze urwaruka eka mbere n'abakuze. Uyu munsi urwaruka rero turarutumirira kwirinda uyo mugera nk'uko birinda izindi ndwara zose, kuko umugera wa sida ni imwe mu ndwara zibangamiye abantu. Muri Ekereziya Katolika rero hariho igisata kijejwe iby'amagara y'abantu gisanzwe kiri mu rwego rwa Caritas cyane cyane. Turafise amavuriro, turafise amasantre de sante, turafise mbere n'ibitaro. Ariko kandi hariho imigwi urwaruka ruhuriramwo rugaheze rukigishwa ibijanye no kubungabunga amagara yabo. Nugira nti nta programa ijejwe sida gusa ihari, tubishira muri rusangi mu nyigisho zijejwe kubungabunga amagara y'abantu.
Ego muri kino gihe ugwaruka rurahurumbira cyane amasengero n'amadini inyigisho nkizo oye mwebwe namwe ga erajaruna murabona ko ari uruhara rwanyu runini kugira ngo mushobore gushigikira amashyira mwasanzwe akora mu kwigisha ugo gwaruka kwirinda icyo kiza.
Yego urakoze. Nkuko Patrick yagiye kubivuga, umuntu yamenye yuko igihugu kugira ngo kibeho gifise abagikorera muri abo bagikorera rero ugwaruka ukwe kwitabwaho uko nigoro rwifise nguvu benshi bakunda kuvuga ni Burundi bw'ejo ariko je nivuga nti ni Burundi bw'ubu kuko tuvuze ngo ejo ejo umengo ntatse kugira dushika ni Burundi bw'uyu munsi ko tubakoresha ku uyu munsi nko kwitwega mu 2002 haciye imyaka hafi 20 renga uwo mugira maze kumenyekana twarabonye ko naho twari ko turigisha mugabo tuyoboka barimo nabo bagwara nkabo bandi bose bivanye n'inyifato zidatomoye ariho rero iruhande ibyo ari bijanye no kuvuga amagara abantu uko patije kubivuga twasizeho gisata cisangije ikivuga ibijanye na sida barashiraho n'utuntu tudutabo tuza kwigisha baraca mu gihugu hose hagati baratanga izo nyigisho hanyuma tuca dusabare ko abantu baronse inyigisho baheza bakanebaza barigisha abandi
ego ntabaciriyemo hari uburyo bwishi bwo kwigisha kwirinda umugera wa sida kwikingira umugera wa sida muri ubwo buryo nubuhe mukunze gukoresha cyane mushira imbere
ica mbere dushira imbere no gukinga ko umugera wandugwa uburyo bwo kwikingira rero no kwitwara neza nico ca mbere gukwitwara neza naho no kubaha umubiri w'umuntu ku mubiri w'umuntu n'ingoro y'Imana kandi no mubiri wose umubiri nawo gizwe no mutima ukagirwa niki kibiri biri tubona inyuma ibyo navyo turashimikira cyane kumubwirizwa y'Imana ica dutegereza n'ica tubuza tugashimikira kandi ku ngero nziza indero runtu ya ndero y'ikirundi turazi yuko mu kirundi abavyeyi bama babuza abana guhumba imibonano mpuzabitsina ibwirizwa naryo ry'Imana riratubuza gusambana cyambere twari dushimikira cyane ku nyifato ibereye hanyuma niko mpava mugira muti nyifato ego mugabo umuntu agumara umuntu asanzwe afise umubiri tugora cyo turakinze mugabe ijambo ry'Imana gira yatubwira ngo umubiri wanyu subaganza kanzwa na mutima aba muri mwebwe
reka dujabo Eric Senge yumva nawe asanzwe ari mu rugoronani ruhikemo amashirahamwe agwanya icyo kiza cha sida ubwo buryo abarongo amasengero n'amadini bigisha mwumva bubereye mwumva bukomeye kugira ngo bushobore kufasha kugaruka gukingira icyo kiza
cyo nagyambanze mvuga bwa mbere no kwaza gushima ubutumire kubona duhe n'aba bantu twebwe abantu bajejwe iby'amadini kenshi ni gake duhura ariko bafise uruhara nangere mu kugwanya ico kiza ruhanyaganda sida hari intumbero twihaye yuko mu 2030 uwo mugera wa sida dufatanje nawo n'isida n'andi mashyirahamwe ku isi yose utazukivugwa ku isi ariko igihe aba bantu bashengero igihe babahere haje igihe bapati igihe bapasiteri batazobihagurukira kuko ni abantu bafise abantu benshi ni bo bafise inyigisho nyinshi pati yavuze ati nivyo ubusambanyi n'icaha nariko amashamwe ndi mutwe turatse kubusambanya rica twe duhameza abantu kwirinda kugerageza kwihangana bwa mbere ariko twebwe turavuga duti aho byanze ko bihangana abantu twe byanze ko bibihangana hari uburyo bwishi butandukanye bwo kwirinda umugera wa sida ubwo buryo bwo keshi na keshi wanashima kubera ukwemera kwa bamwe bamwe hari abatavyemera ubu twe turahamiriza abantu bati byanze ko mwihangana koresha gafuko hariho nibindi byo bigezweho muri iyi minsi vyeze cyabagaho bahuza ibitsina n'abandi bagabo abona bo nyene hari ibivuga utikoresha akugafuka umugabo mukoreshe n'ivyo bita amajere hama ikindi naco kihari cyadutse muri iyi minsi kidahuye n'ubusambanyi cyadutse mu gwaruka nibaza ko haje ari ngaha pati ari ngaha ndaza abapasiteri bari kuba twumviriza hari barajyadutse ry'abantu bitera ishinge mukoresha droge izo shinge nazo barazihana ahantu aho naho bihuriye n'ubusambanyi aho naho bihuriye n'iki bijanye na yanyifato pati yavuze mbi abantu babayemo abona abo twemera mu nyeto abakingira
ariko ntabaciriyemo hari ahanini muri abo bantu muri iyo migu yose abantu bashobora kwanduramo uwo mugera wa sida ahanini bandura ku rugezo rumwe kume ngo ahanini abahuzi bitsina no hari
oya urugero no ushaka kukubwira ngene bikurikirana muri umwanya mu Burundi tufise rimwe n'ibice bine ku ijana twarasubiye inyuma gose tubashaka kwikomera amashi ni ntambwe idasanzwe ni mu gifaransa ni
ngo igitigiri cy'abantu uracaragabanutse
abantu caragabanutse hama ikindi kintu kihari nuko nawo cagabanutse dufise imigwi iduza ivyo bitigiri no kuvuga ni babandi bita ngo abafasore badandaza umubiri abo bazi imbere abakurikira nabo bahuza ibitsina arabagabo ku bandi bagabo hama abakurikira bagira gatatu ari naco gitigire muri umwanya ikigwa gero kuba gishasha twasanze biteye ubwoba nabo bahanahana inshinge mu kunywa ibiyayura mutwe twasanze bari ku bice 10 n'akaburungu kabiri ku ijana ni ukuvuga ku bantu ijana na babiri bakoresha ivyo biyayura mutwe 10 baragwaye
ahanini ni bari mu gwaruka canke mu bakuru
ibice 90% ku ijana gwaruka
Ego mwebwe raje arunambega mwebwe muri gisha uburyo bwo kwigisha avuze ko harimo kwigisha n'abantu gukoresha gafuko mwebwe ivyo muravyigisha ko musanzwe no mudini ryanyu hari kuri abagabo barongora abagore benshi
benshi gushika kuri bane gusa batarenga benshi n'ubwo kuri bane batarenga icyo nyinshi turashobageruka ko nashaka mvuge yuko ibijanye no kwigisha nkuko patera bivuze nayo naje nabihereye ko no kwigisha abantu guhindura inyifato kuko hariho ikintu kiriho kiratitoka cazanye ibyo byose n'indere yo kuziko
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Garuke kuri mwebwe Eric Sengiyumva mbega mu rugo runani rwa mashira hamwe baraja kwigisha ku mashure arimo aba madini arimo abapatiri baba yarongoye murorohegwe mu gihe kwigisha benizo nyigisho canke barabaho umurongo muteza gukurikiza udahuye n'ivyo mushobora kuba mwarimwifuza
turashobora kuba duse programme yo kwigisha ibintu mugabo bomo nkuko Elhaja bivuze agomba bagaruke ahubwo bashira ubuntu imbere mugabo twebwe natwe mu mashira hamwe turabona yuko ari abantu ubuntu byase abo twebwe nibo abo rezo abantu ubyibuntu byanse
abo bintu bitakundi
abo badashobye kwihangana utaronse yandere yo kuziko utigishijwe twebwe nibo dusanga hari mu gifuri yo bari tukabwa bakatatubwira ngo abantu ngo twenge ubije abapatri batubwira na bashehe ngo nabo twemera ngo ico twashobora gufasha twemeye duherezwe ubufuko akoro twebwe bapfa twihaye intumbero ya yuko mu 2030 akwisi nzima atamune bakibabazwa no mugera wa sida
kuvuga ngo iyo byanse canke bitanze kureki dusipoza ko byanka kureki twibaza ko byanka nta uta akatarapfa mugabe umuntu niwe yitorera uburyo akoresha sitwe tumutorera uburyo akoresha kugira ngo yikingire uyo mugera hanyuma umwana nukumenyesha ingene mubiri we umeze ingene ukora kuva akiri moto inyigisho zijanye no kwimenya mu bijanye n'ubuzima bw'igitsina turazitanga kuva muri periode adolescence kuba kiri bato kugira ngo umuntu amenye umubiri wiwe ko hari igihe azokwifuza kurangura amabanga yabotse azokwigufiza kugira iyo bibona abantu muzabitsina mugabo ko atabirekuriwe amaze kumenya ko atabirekuriwe rero aragira ice yirinda abikoze nakamenye ko hari ingaruka mbi zishobora kumushikira ashobora kugwamo none byashitse bikamunanira niwe umureka wakoresha ugafuko we ntavyo twigisha tugira tuti irinda icaha nibyakunanira uraze uburyo bwo kwikingira twe ntitubushira ngaho ngo ngubwo o ni washakuraje gutora nkuko ababigira akabatwara mu mahoteli bakabatwara mu internet bakabatwara mu madushe ushaka wamaze kugashiraho nuvuga ko wamurekuriye kubikora
leta ifite ihangiro ry'uko mu 2030 ikiza cha sida kitsoba kitakivugwa mu gihugu uruharagwanye ngufu zanyu mumva muri ko muraterera kugira ngo icyo kintu kizobe kikivugwa n'izihe hari ngufu zidasaba niko murashiramo
mbere yo kuvuga izo ngufu nashaka mangaruke gato no kuvuga mugenza je rikaje kuvuga nuko umaze kuvuga ngo ubuntu bwa kunaniye yo jamu byo ngo harabo binanira ko bagumye ubuntu bwabo nuvuga ko uko vyamonaniye kwagumye ubuntu niko biza kumenya kwagumye ubuntu n'umukoresha kagavuko ariko baravuga murazi ko bihora bivuga ko hashika ahantu ariko akavuga ngo nta kuri rimbombo mu isashe ibintu mwe n'ibyo mwaramu byumva bishora no gushika ariko arabangwa amabanga kagakura kuko afise bwa muntu afise yashaka gukora ikibi byose bigashoboka nico bituma tuvuga tuti duhimirize guhinda imitima y'abantu nico gikomeye gusuma nka kujya rwabivuze avuze ko aje kuyigisha ibyo bufuko mu misigiti yacu ntitumyemereye no mashure turongoye nico kwimemera kuko ni nkuko umwenge uri kubabwira yuko uwo muryango wuguruye uwo muryango we dushaka kugara kugira ngo tugaruke kuri rya nyifato nziza ya keramiri wanga barundi ari izotuma n'umuti wabo bantu bashobora kuba handi mu zindi nzira nyinshi zitandukanye atari muzabitsina ushobora kuzoboneka muga mugihe ko turiko turavuga ngo turafize izindi nzira ducamo nubwo bufuko bariko barakoresha nk'ibazi byo bukozwemo hari nabo buhora buheramwo baganga keza kubuza kwa baga ni byinshi umuntu ugabwe ingaruka menyinshi cyane twifuze ko abantu bamaze
gukora ariko ishira hamwe OMS remeza yuko bwo bufuko bukoze neza atakibazo bufise ngira nta makenga
byemeza kuvyemeza bya nurudandazo nago nyene kuko nuko kugira ngo abahinga bariko barabukora bagume bafise isoko kuko buragurishwa naho twebwe bariko babuntu kugira ngo buje mu ndege baraburihira itike bariko baragiye buje nuvuga ko abahinga babigiyemo bafise icyo bariko barungukamo nabo nyene mwe tubwira tuti twebwe mu bijanye n'ukwezi
none mwebwe muri ko muravuga gucyo nti mumva yuko mushaka kuba muri ko muratera makenga mubo amashiramwe yigisha kugira ngo bashobe gukoresha ko gafu
oya abo bantu amashiramwe yigisha dushaka ko ibyo bari ko barabigisha mugabo ihura n'inyigisho zijanye n'ukwemera kugira ngo bareke kuzimira kuko uvuze ngo uri ko yatemeranaga agafuko kugira ngo muza guhura unanare sinone ikirundi ari cyiza urumva yuko iyo nyifata atariyo kandi ejo hijya yejo muzana ingaruka mbi kuko tubizi n'uko nta byigwa bihari biraboneka vuye yuko akugafuko gakingirijana kwijana mugiye kandi akingirijana kwijana tubigisha ubinga bugira ngo bikingirijana kwijana nibaza ko bizaba biza mu gihe nzira wayiciyemo nubwo ari cyo twa turafasha leta twebwe n'igiki nkuko igihe twatangurizo nyigisho nko nabivuze nibyo twabitangira dute mu 2002 tumaze kubona ko ari kiza umuntu yushiramo kiza ibitigiriye amaze kugabanuka cyane gose bivanye n'izo nyigisho n'inyifata abantu bagiye guhindura
ati namwebwe mumva ingufu zanyu ziri aho nyene nkuko LH ari karabivuga
twebwe uyu mushingantahe mu byo ariko aravuga aragira ati haraho tubagora bagira bati ntituborohereza ko bashika ku ihangiro ryabo ahubwo ngira ngo nuko nkuko abivuze ati ntidukunda kwicarana kenshi ngo tuvugane byari gushoboka ko ihangiro turishika ko kuko twese icifuzo ni kimwe nuko uwo mugera wotuzwa kandi ata abantu bose birakwandura cyangwa ngo banduze abandi hamwe mu buryo bwo kuwirinda rero nibwo ngira nti tudahurizako twebwe yo dushira imbere cyane cyane nkuko yabivuze gufasha abantu guhindura inyifato yavuze abantu bitera inshinge bakanywa urumogi niko urumogi bagwitera kubera iki rugwa amafaranga kandi rurazimbye kubera iki baje muri ibyo bintu byo kwitera inshinge kunywa ugo rumogi ubwo nitworondera igituma abantu baje kunywa urumogi hanyuma kubera iki abana baje mu busambanyi mwavuze ko mu byigisha mu mashuri kandi ni byiza nubwo ufuko buratangwa n'iyo turiko turaraba abakobwa batwarinda bari mu mashuri nikuva ko bataba barabyize nuvuga ko ubwo ufuko bataba bashobora kuburonka bakabutora bakabukoresha kubera ikintu rero bareka kubutora kandi bazaho muri kandi babyigishwe kuki batabutora
ariko hari aho batazirega no kubukoresha babucurika canke hari abanyeshuri amwavuze ko babumesura bakanikira cyane bagatizanya izo zose ni nyigisho ngira ngo namwe mwikwiye gushiramo ingufu
aho rero hari kibazo kuko arakareka kugakoresha kandi akabona kubera ko mu mutwe iwe ashaka gukora ibyo bintu banze tumufashe kugira ngo yumve ko uwo iyo nyifato itabereye niyumva ko iyo nyifato itabereye nta n'icyumviro cyo kuja kurondera ako kantu azogira azoshira mu mutwe azobana n'umwigeme bagendane basangira ubuzima kandi ntihagire ibyo bintu bajamo nanga karonko mu basukuti cyangwa abagide nanga karonko mu basaveri turaja mu makambi tukamaraho iminsi tukavana tugataha kandi abahungu n'abakobwa baba hamwe basangiye ubuzima ukabona ko babana hagishiki na gisaza n'ukubereke nuko yumva ko yigishijwe ubuntu nuko kwifata nuko kwihangana kwihangana birashoboka kandi birako
turangize ikiganiro Eric Sengiyumva mwebwe mwavuze ko mushima intambwe mugeze ko umugera wa sida uri kuragabanuka hano mu Burundi izinguvu abarongoye amadini n'amasengero bavuga mumva zihagije kugira ngo ihangiro leta ifise mu 2030 cyo kiza cyase dakiza bicarangiye
mugashimwe ubwa mbere yuko mbona barateye ni intambwe cyaraho ho party ubyakubwire ngo nayagi nico kibazo byabitorushe cyangwa umushehehe mugende ngo muvugane ivyo bintu ariko ubu tucana mu manama nivyo tugaharira ariko dahuriza ko ariko urumva rero nkuba bivuze pati bafise abasaveri bafise abaskuti bafise imigwe myinshi era haje ndazi ko kwa gatanu ashobora guhura n'abantu barenga 2000 ndagende imisi yose mu misaje ahonsengera imisa ya mbere ya kabiri ya gatatu gusha ku ya kane zibazuzuye ariko jewe nta munsi n'umwe ndumva mu isengero icyo kintu kivuze bise kadra bivugira ariko niba bafate bajya abantu babasegurire bavyumve hama twebwe natwe nibukebuke atutote baduhuze
ibyo birakogwa abantu nganaho bigeza niko nagiye hari gukinga nico kintu kizi imbere kugira ngo bareke kwandura mugabo n'urya muntu tuzi ko naho bashitse ku musego atarashikayo arashobora kuko Imana niyo ibikora byose arashobora kuba gifise akamaro ku isi no kuvuga ko atakwiye kuca yiyahura kuko kuyahura hano n'ikindi cyagikomeye gusuma n'ibintu
ego LH Haruna umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro
mwakoze kudutumira dusaba imbabazi ku byo twatavuze bamwishaka ko ibyabaguye nabi
ego Patiri Arcade Nitunga mujejwe ubutumwa bw'ugwaruka muri diocese ya Bujumbura namwe bwe turabakengurukiye
murakoze cyane kuri kano kanya mwaduhaye kandi mu kwiza ibiganiro nk'ibi tukaja turavuga duhanahana byo dufasha gusumba
ego dushimire na Eric Sengiyumva ajeje kumenyesha ibikorwa mu runani rw'amashirahamwe agwanya ikiza ca sida
naje nonge kubashimira kuganira n'umuzozo magwizi biganiro nk'ibi turabyo byahangiye tworishika ko hama saba naje imbabazi ku bantu bemera ku baradidemera bavuga batiri cyo mu katolika noneho yagiye yataye murongo ejo sinzi bavinja gusangira ngo banyukarite
ego reka twibutse abari ko baratwumviza ko bari baduteza amatwi kwijwi rya America Diane Ndonse na ndeme cyikino kiganiro ndabashimiye
Harakoze mugenzi wacu Diane Ndonse na mwebwe mwari ko muradukurikira nshuti bakunzi tuzosubira ejo nkaho twatanguriye Diane nahazwe ino 5 imenyari muhinga bw'ivyuma